mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri sita 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazwe Ndongoye ibiganiro vy'uno mwanya.
Ubuki gusarura imyumbati bisaruye itaragera kubera amazi yayiteye kubera twirekezeyo ikibandanye ibora utege cyuma cyisaruye itaragera kubera ngo tubabana bupfuma barabana uko bokura ko
unumwe mu barundi bahungiye mu kambi ya Rusenda ni muri Republika iharanira demokarasi ya Kongo babeshejeho n'uburimyi avuga ko agahombo ari kanini cyane gose kwera imvura yabateye mu kwezi kwa gatanu no kwa kane. Iyo nkuru turagaruka ko handi hato mugume hagufi ya maradio yanyu tuza kubabwira n'ivyerekeye ibitungwa by'ibitwazi byari byaratanzwe mu banyagihugu bo muri komune ya Rusange turi mu ntara ya Gitega. Ubushikiranganji bwa fashe ubushikiranganji bw'indimo bwafashe ingingo byo kubisubiza iyo byaje biva mugume hagufi ya maradio ya. Ako tubanze tubabwire muri make ko abategetsi ba Leta z'Ubumwe za Amerika nabo muri Korea ya Ruguru babonanye kuri no w'Imana ku rubibe rwa Korea y'Epfo na Ruguru mu biganiro bitegura inama ishobora kuzohuza Perezida Donald Trump na mugenzi wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un. Ambasaderi wa Leta z'Ubumwe za Amerika muri Philippines yigeze kandi kubaserukira Amerika muri Korea y'Epfo Sang Kim niwe arongoye intumwa za Leta z'Ubumwe za Amerika mu ntego y'ivyo biganiro bivugwa ko bizoshobora kumara iminsi bizoshobora kurangira ku munsi wa kabiri. Perezida Trump yatangaje ku munsi wa kane ko ahevye ibiganiro byari bitegekanijwe ku itariki ya 12 ukwezi kwa gatandatu Singapore mu nyuma yo ku munsi wa gatanu wakurikiye hatangaza ko ivyo biganiro bizoba muri Korea ya Ruguru. Ikimenyesha makuru ca leta catangaje ko umukuru w'ico gihugu yemeje ko iyo nama ibwirizwa kuzoba. Ni mu gihe perezida wa Korea y'Epfo Moon Jae-in yabonanye ku munsi wa gatandatu na mugenzi wa Korea ya Ruguru hafi y'urubibe ivyo bihugu bihana ahadi ibirwanisho bikomeye. Abatabara muri Espagne barashoboye gutabara bimukira abashika ku 550 bari mu bahari Mediterane mu bwato buto buto bava mu buraruko bwa Afrika bajabuka ku mugabane wa Buraya. Abategetsi bavuga ko abimukira badi barundaniye mu bwato 17 butandukanye, butatu muri bwo bwaribiye nta bapfuye ariko baratangazwa. Abategetsi ba Espagne bemeza ko banshi muri abo batabawe haraheze iminsi ibiri bandurutse bava mu buraruko bwa Afrika no muri Afrika yo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara. Igihugu cya Espagne nico abimukira bariko batumberamwo bagerageza kwinjira ku mugabane wa Buraya bahunga intambara iterabwoba hamwe n'ubukene mu bihugu vyabo. Perezida wa Guinea Alpha Conde ku mugoroba wo kuri wa Mungu yaragenye abashikiranganje bashasha batari bake harimwo uwikigega ca leta hamwe n'umutekano mu gihe abanyagihugu bakiri mu myirerekano yatanguye inyuma y'amatora mu kwezi kwa kabiri. Conde yasubirije abashikiranganje 13 kuri 33 bagize leta yiwe ntiyatanze imvo yatumye iryo hinduka. Umurwa mukuru Conakry hamwe n'ibindi bisagara byaranzwemo imigumuko yatanguye inyuma y'amatora yo mu kwezi kwa kabiri. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko yabayemo ubusumwa. Abantu barenga 10 barishwe mu gutana mu mitwe kwabaye mu mezi ya kabiri na gatatu. Radio ya Amerika isamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muyumvira mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi naho tukumvikanira ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 25 metero 31 na metero 41 ku mugoroba ni kuri metero 19 na metero 22. Turi no kuruga rwa none ariho kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com Facebook ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze kuno wa mbere mu gihugu cy'u Burundi niho hatanguza icese itangwa ry'urupapuro rw'inzira rusangi ruzosangirwa n'ibihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko yase ivyo bikorwa bitegekanijwe gutangura icese mbasaha ari imbere turazakubigaruka ko makuru yacu yo hanyuma tubabwira ivyinshi kuri ugo urupapuro tukiri mu Burundi kandi hari bikoko vy'ibitwazi byari byaratanzwe n'igihugu cy'u Faransa bigiye gusubizwa abari babitanze iyo nkuru turaza kwigaruka ko handi hato ariko tubanze tunya rukire gatonya mu ntara ya Bubanza tubabwira ikibazo c'isuku aha amashure amwamwe atagira utuzu twa surwumwe ibindi kuno nkuru na mugenzi wacu Bubanza Diane Ndonse
Ibirasi abanyeshure bigiramwo hamwe n'ubuzu bwa sugumwe muri rusangi ahanini byubakwa mu ntererano y'abavyeyi ku mashure amwamwe twaciye ko abayobozi baho batubwira ko abo bavyeyi baterera ibikoresho byo kubaka hamwe n'amafaranga y'abafundi bubaka na kubijanye no guheraheza inyubako ko gushira ko imiryango hamwe n'amadirisha bigakogwa na leta ko kuri rino shure shingiro rya musenyi ya kabiri iri muri komine Mpanda ibirasi bimwe bimwe bitugawe abahita bavyitumamwo ivyo bigatuma abanyeshure bama bazindukira mu bikorwa byo koza amazira ntoke banasanga yasizwe kukibaho no ku ntebe bicarako uyu mwigisha wo mwaka wa kabiri avuga ko binatuma batakaza amasaha menshi yo kwiga
barashira mu ntebe canke hasi bakinjiza mu ntebe indani tukagira ibibazo gose abana bakabajene kandi tuba tubahohoteye nyine uravyumva amazira ntoke yashizeho undi muntu utazi urumva ko ari ikibazo kigoye kuyakura turabona ko abana nyine babaye jene turabahohoteye natwo nta kundi byogenda barayakura bakoresheje isuka canke gipawa akabakorokana bikaba nabi gose hari n'igihe bayasiga ku rubaho mwico gihe rero akazi kabagafuye ayo masaha mwiyinga ugiye kuyaharura ni menshi cyane
ushitse no kuri rino shure rya Bubanza ya mbere iri ku mugwa mukuru w'intara ya Bubanza wakigwa n'umunuko mwinshi naone uva kukubura imiryango y'ubuzu bwa sugumwe maze abahita bose bagahita barahituma nkuko indongozi zishure zibivuga kukaba nkako ugishika mu bwinjiriro bwabwo wakigwa n'amazira ntoke abanyeshure ntibiborohera kwiga kuko biga bafunze ku mazuru uyu numwe muri bo
mukuri tuko turiga uradusanga mu ishuri abanyeshuri barakunda kwifata ku mazuru eka usohotse no ngahanze ni buhagaranga imbere y'umuryango kuko umuntu kuba mwisi gose cyane eka aho bakorofye birarenze na muntu yo hagarangaha yotsa yiruka
ibintu byunyugwa nuko nubwo buzu bwa sugumwe butugagwa ari buke ugereranije n'igitigiri cy'abanyeshure ku banyeshure 1,600 bahiga bakoresha ubugera kuri 12 mu gihe bwategerezwa kuba 24 vyongeye iri shure shingiro rya Bubanza ya mbere nta ruzitiro rifise imbere yaryo hakaba utuzu twidandarizo hamwe n'ikibuga cy'umupira w'amaguru umwunganizi w'umuyobozi w'iri shure Nzabara Ntumye Samson avuga ko ari nayo mvo y'umunuko uharangwa
ahanini twobita ku bantu batangwe kubaka aya mashuri kuko bayubatse ntibayugaye batayugaye n'abanyeshuri bagomba bagira ntibagomba bagwira hama murabona ngo akwegere stade iyo hari umupira abashayo bose bafaho baroye ntibarabati tugende ndani muri kajya kanako kabigenewe ashafaharoye hama rero ugashukora n'abahita barengana kubera hatugaye kuko nta n'uwo babuza ngo rehakujaye ntiho musha mbona uwo munuko zanana ngaho nshi tuma mu
Ubukene bw'amazi kuri iri shure buza bwongereza ingorane abanyeshure babwirizwa kwama baza bikoreye amazi bakoropesha muri ubwo buzu bwa sugumwe
misi yose twamatuza twikoreye amazi tukakoropa mugana abana baca bahagira nabi
none munsi natwe twaje tuyazanye ugasanga n'ubunye abana bahononye
mwaje muzanye
amazi
yo kugira iki
yo kuhakoropa
aba banyeshure hamwe n'abarezi bavuga ko hamwe atagikozwe ingwara zituruka ku isuku rike zishobora kubashwaramwo uyu mwigisha avuga ko bafise amakenga y'ingwara
murumve ko hamaze kuba kanuko na kanuko nuko atari byiza ku muntu kumbere ngira ngo zova mu tugwara itozi zova mu izarizo mwe byo byose ahantu hose hatari isuku amakenga ntabura y'ingwara zishobora kwaduka
ku ruhande rw'abavyeyi ubaserukira ku ishure rya Lycée Bubanza Bigira Imana Rui abona ko bobandanya baterera mu nyubako ku neza y'abana babo zimwe mu nzitizi abavyeyi n'abarezi bashira imbere y'ukubura inyubako nziza ni ingingo yafashwe n'umushikiranganji w'indero yo kudatoza amafaranga mu bavyeyi abajeje intwaro batarimwo nkuko abayobozi bari basanzwe babikora. Ivyo byatumye hamwe ababyeyi banka gusubira guterera, ahandi naho abayobozi bagatinya gusaba iyo ntererana ababyeyi. Uko biri kose abayobozi amashure bataka leta guterera mu nyubako z'ishure. Ibubanza Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse arakenuye tukiri mu ntara hari umugambi wo gukoresha ibitwazi bizwi ku izina rya Anne mu rurimi rw'Igifaransa umaze amezi 10 uri kurarangurwa muri komune ya Nyarusange turi mu ntara ya Gitega mu gihugu cy'u Burundi uherutse guhagarikwa n'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi. Uwo mugambi warufashwe mu gongo n'igihugu cy'u Burundi nturi kurumvikana ko n'amashirahamwe yawutanguje nabo wega. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu mu ntara ya Gitega Fidèle d'Antoine Sabimana.
Uwo mugambi wo gutanga ibitwazi n'inka watanguwe mu kwezi k'umunani mwaka w'2017 utangujwe n'ishirahamwe Ugena Burundi ku mfashanyo y'ubuserukizi bw'igihugu cy'u Bufaransa. Marcelina Mbeshiminwe arongoye ishirahamwe Ugena Burundi aravuga imvo n'imvano yo korora ibitwazi hampande y'inka.
Ubwo buri mikama tukaba twasaba ko abarimu boza bararima bakoresheje amase ava mu bitungwa canke intabire bakoze muri Nyabarega. Rero cyo dusanga naho twabibasavye ntibiborohera kwikorera ayo mase ngo bashikane mu ndimo zabo. Ni naho twaciye twiyumvira uyu mugambi wo kuzana ibitwazi hano mu Burundi, na cyane cyane ugasanga mu ngo abakenyezi nibo bari basanzwe bikorera abakenyezi n'abana.
Umugambi warushigikiwe n'abajeje intwaro ndetse nawo mu burimyi n'ubworozi mwiketi nimero 710 akarongo gakikamye 34 48 akarongo gakikamye 2016 byanditswe n'umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi Deogi de Rurema yaratanze uruhusha kwishiramo Ugena Burundi go kwinjiza ibitwazi mu Burundi. Muri iryo kete umushikiranganje Rurema yategeka ishirahamwe Ugena Burundi gutwara umuganga w'ibitungwa arungitswe n'ubushikiranganje gusuzuma ivyo bitungwa mu gihugu cha Tanzania. Ivyo navyo vyarubahirijwe n'ishirahamwe Ugena Burundi. Ibitwazi bicabishika muri komine ya Nyarusange mu kwezi k'umunani 2017. Umugambi ugitangura abanyagihugu barawushimye bavuga ko ugiye kubateza imbere. Abajeje uburimyi n'ubworozi muri iyo komine bari baramaze kwitegura ivyo bitungwa nkuko tubibwirwa na Karutimana Bonaventure ajeje amagara y'ibitungwa muri komine ya Nyarusange.
Ibitwazi ni bitungwa nk'ibindi, ingwara zisanzwe zibifata n'izijya zisanzwe zifata ibitungwa kubivu urumva rero ntikizoheza ku kigorane kubera dusanzwe twadusanzwe tuvura n'ibindi bitungwa ko navyo nyine n'ibitungwa mu bindi.
Ku itariki 24 ukwezi kwa gatanu Laurent de la Rousse aserukira igihugu cy'u Faransa mu Burundi niyo yishikiye Nyarusange kuraba uko uwo mugambi uri kurarangurwa. Kuri uwo munsi Nkurikiye Ferdinand umusitanteri wa komine ya Nyarusange yarashimiye ubuserukizi bw'igihugu cy'u Faransa kuri iyo mfashanyo batanze muri komine arongoye.
Itwaje zashoboye kuza ngaha bizofasha cyane abanyagihugu cyane cyane abamama n'abana basanga kigezo kwiru kwamba bikorera amabido y'amazi baje kuvoma canke bikorera amase bajana mu mirima. Izo rero nazo zizobafasha cyane kuko zirabishoboye umwumva rero yuko arakunguko kubena igihugu muri komine yacu ya Nyarusange. Kandi ukamwumvise yuko hari inka zaje ari 201 zari inyana 19 n'impfizi zazo 2 ariko ubu uye tugeze zimaze kuvyara inyana 19 n'uvuga murumva yuko budukwije inka 40.
Userukiye mu Faransa mu Burundi mu ijambo ryiwe yamenyeshe ko Ubufaransa bushima ko uwo mugambi uri kuragenda kandi ko biteguye kwagurira uwo mugambi mu bindi bice by'u Burundi. Inyuma y'iminsi 3 Laurent de la Rousse avuye kuraba uwo mugambi ni kuvuga itariki 22 ukwezi kwa gatanu Deogi de Rurema umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi yaciye yandika ikete yandikira ishirahamwe Ugena Burundi aritegeka gukura vuba na bwangu ibitwazi vyatanzwe muri komine ya Nyarusange. Muri iryo kete inimero 11 37 2018 byo kwa 27 Rusama Deogi de Rurema yamenyeshe ko ivyo bitwazi vyindi yadakurikijwe amategeko. Yongera ko ivyo bitwazi bija kugaranirwa ahitwa Imugina komine Mabanda intara ya Makamba. Mwishirahamwe Ugena Burundi nibatahura ukuntu umushikiranganje Deogi de Rurema afashe ingingo nk'iyo inyuma y'amezi 10 ivyo bitwazi biriko birakora kandi abajeje intwaro n'ubworozi babizi. Abahora bikora kuri ivyo bitwazi basaba bafashe iyo ngingo gukora ibishoboka byose bagakuraho ikibazo coba kiriho kugira ngo ivyo bitwazi bigaruke gukora ico vyari vyagenewe. Abahinga mu vy'ibitwazi bavuga ko igitwazi kimwe gishobora kwikora ibiri jo na 50 kikaduga umusozi gushika ku birometero 15. Igitega Fidèle d'Antoine Sabimana kubwijwe rya Amerika.
Fidele d'Antoine Sabimana tukivuga ivy'ubworozi mu gihugu c'u Burundi abanyagihugu borora inka muri commune Rutovu ni intara ya Bururi barahagaritse umutima nuko harakagetso kiyadukije k'abantu babaturirira ingo ziraramwo ivyo bitungwa vyabo Alain Iva Irankunda aratugira ku muriri wino nkuru
Kuviongeso yo guturira urugo rukingiye aho ubusho bw'inka burara itanguye kwibonekeza muri iyo komine ya Rutovu haheza amezi abiri hamaze kumenyekana ingo 12 zashikiwe n'ivyo vyago ivyo bikaba biba ijoro rigeze hagati banye n'ubusho bw'inka batwawe n'agatiro bakavyugwa nuko babonye urubeya nkuko bavyivugira twumvirize Semihigo Donasiano umwe muri bo
je nari ndyamye nikangura nsanga inka zanje mucanga uri kuraka mu rugogero sinamenye rero ababigize ibitungwa byanje byagize kibazo bigahungabana nabonye binshikira kuko nkubujewe nkudutungwa nari naturose ndinze kuyungunganya kunagenda za ndarondera kebuke hama nkatangura korora ariko ubunye ndabona nkubu nsubiye gusubira mu gutangura hajya uvyutse usanga urugo rwamaze gutegwa mucanga uri kuraka uratamarirwa mu bandi baheje kubigira
abo banyagihugu batuyagira ko binagoye no gufata abo bantu bazara no gukora inabi kuko bataba bazi ibigwanisho bitwaje ko bitarimwo ibiciro muriro nk'inkoho Manirakiza Rafaele yitanga kwa karorero ko yababonye uko baza ariko biranka ko bafata kuko yabona umengo bafise ivyuma mu minwe
kuntu vyagenze turabirukako tumanze kubirukako umwana tuvo anyegera ahantu abandi bagoma bariruka wanyegye ahantu turagira ndabuje twomurondera turamubura nti byoroshye ko tubamenye abaribo kuko birashye kugasanga nk'umuntu titeguriye araje ntubuze kabyo bafise nkoca nk'umupanga ashaka kugira ubwoba ati jenga handagizene natewe sinzi ico bafise bashaka kunyica ehe ugasanga ndahasize ubutsimo je nabwo mvise mpumenga ndakanyarayo umubiri wose ndashinge mukiwe takarabaye Ninkura ashaka kuba yashize nk'umunzu bagatora nk'umwikeruko ugasanga nk'inka bagize nti basohoye ubugure basohoye bayitwaye baturiye zose bazijaje witungiye nk'akantu kugira nawe urabe ku hotel imbere ronde rubuze mu gacusanga yabagize banaye bakorago bagucisha mu jisho ribi batse gukonera ndiko wawo aba witungiye
abo banyagihugu batishavu kubajejwe intwaro batabashikanira abajejwe umutekano mu burere bwose kugira ngo babafashe mu gutuza uyo mugwi w'abantu ubangamiye ubusho bw'inka zabo nta kiruta imana Etienne ni kwa bivuga
bitagenze gutuza mu gwa madufisi ubwoba nyene jeje intwaro bakaba budufasha hari abantu zora gusanga batabahana kubera agiye nko bamujanye nko mugasho acasohoka byamubyabaye umugizi wa nabi ukazibona turiyinze ukazibona turiyonze abari umugizi wa nabi ntabari umusumba hano umuntu utarabye ati kunuko cyo no hawe impanuro y'intwara nuko afashwe bo muhana igihano kiciwe kimukwiye bakamuhana neza hamwe atabyo kuraba hijya no hino hose security ikakwira aho niho ucusanga biriko biragabanuka
ukwirarira vy'umwihariko hamwe no kutajyamwe umukondora zosi ni zimwe mu mpanuro abajejwe intwaro muri komine Rutovu baha abanyagihugu borozi na cane cane muri bino bihe biboneka ko imigwi y'abagizi ba nabi isa niyiyongereye Simbare Salvatori n'umuhanuzi wa Mustanteri ajejwe ibibazo vy'intwaro na karanga
cyo twarenguka kirikare turatuhuza turabaremesha turashika ku kivi turi kumwe n'abandi bajejwe umutekano turatanga impanuro zihagije kuko ajya ibintu umuntu umaze guturira nk'inzu mu ijoro ikigangara kiri mu inka urumva wawishe uwo muntu akiri duhimiriza amarundo turabereka ukuntu bagira amarundo turabaha nimero ya telefoni bagize ubwoba bamenyere kwirarira abonye nta mupolisi tworonka akwira ingo zose kumbure n'uwo mwasi agacagira ubwoba kiningi nacyo mu nyuma twafashe ibibazo bya bene gihugu bishitse tubikorera hamwe yo ni ntambwe ni kutumaze gukora kandi imenyere kandi bamaze kudushimira bene gihugu
naho abajejwe intwaro basaba abanyagihugu kudahirahira kwihanira uwo bazofata bobo bamenyesha nyabunako uzobagwa mu minwe atakindi bazokora ataru kumwica kugaho abanyagihugu batabikoze uko ubukozi bw'ikibi bwoshinga imizi mu kibano bikaratuma umubano ubandanya utituka mu ntara ya Bururi mu bumanuko bw'u Burundi Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika
Hi Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni wanyu mu ntara mu gihugu cy'u Rwanda naho bamwe mu bavyeyi bari inubira services za bimwe mu bigondera buzima abavuganye n'Ijwi ry'Amerika basiguye ko hari n'igihe banka kuja mu bigo bimwe bimwe iyo hageze kwibaruka munyesha makuru Ijwi ry'Amerika Claude Ganza munyamagana mu gihugu cy'u Rwanda aratubandaniriza ino nkuru
iyo uganiriye na bamwe mu baturage bagana ibigondera buzima usanga batishimira service bahahererwa ariko iyo bigeze ku babyeyi babigana bagiye kubyara usanga ari ibindi bavuga ko iyo umubyeyi aguwe no kubyara ku buryo bisaba koherezwa ahandi bafite ubushobozi bwisumbuye batinda koherezwa bikaba byanabaviramo kuri ubuzima ku mubyeyi n'umwana cyangwa umwe muri bo abana basanze ku kigo nderabuzima cya Kijote giherereye mu murenge wa Bigogwe mu karere ka Nyabihu iki kigo nderabuzima cya Kijote mu kwezi cyakira ababyeyi bari hagati ya 80 na 120 harimo abaturutse mu mirenge yo mu karere ka Musanze na Rubavu kuko bavuga ko iki kigo nderabuzima ari cyo kibitaho ko bikwiye
nari mfite amakuru ko bafite ubushobozi busumba ubwa Rwankeri
bakira abantu neza nta kibazo hano kigo nderabuzima cya Bigogwe
hano ni heza kuko nigeze no kuhazana umwana nje kumukuza iginyo mbona banyakiriye neza nta kibazo
ushobora guhitamo gutegesha menshi ukaza ukwivuriza hangaho urenze izindi santere gisante
naza nkivuza nta kibazo
mwarimo aturutse hagana
kuri kahunda
nta kindi kigo nderabuzima cyari kiri hafi yaho mutuye
cyari gihari
kuki mwahisemo kuzangaha mu Kijote
nuko nzangaha ko batanga serivisi nziza serivisi yanshimishije cyane
nibwo bwa mbere habyariye cyangwa usanga uza kwabyarira
nibwo bwa mbere ko nari mfite amakuru ko ariho heza
aho kuri centre de santé wenda ibegereyeho serivisi zitangwa gute
kandi bakaba banarangarana abantu
harabuzi bigeze barangarana
ndabeze ari umubyeyi nzi umwana we yigeze kuza umuganga adahari abura uwamufasha aramanirwa ubundi arapfa
uretse kuba hari byinshi mu bigo nderabuzima bidafite ubushobozi bwo kubaga mu gihe umubyeyi atabashije kubyara neza bavuga ko uburyo bafatwa n'uko bakirwa bituma bumva batahagaruka hari n'abangaga kujya kubyarira ku bitaro bya Gisenyi kuko byabaga bicucitse ku buryo umubyeyi atagiraga ubwisanzure kubera inzu y'ababyeyi yabaga ari nto ugereranyije n'umubare yakira ibi kandi ngo byatumaga hari n'abashobora kubagwa bitakabaye ngombwa mu rwego rwo kugira ngo babise abandi nabo babaga bategereje ari benshi nyuma y'uko ibi bitaro byujuje inzu y'ababyeyi n'impinja barishimira ko batazongera ku ruha bajya kure
abyaraga amazi uri kumva ku byaro bazi kujya gushaka amazi afata urugendo urumva ari ikibazo kibanga ashobora kugenda agahungabana akagwa hasi akaba yagura arikanga n'umuntu ari ndakibazo hano tuba mu bwisanzure ari ndakibazo
Minisitiri w'Ubuzima Dr. Diane Gashumba avuga ko imitangire ya serivisi z'ubuvuzi kiri ikibazo cy'ingutu.
Ikibazo cy'imitangire ya serivisi ni ikibazo natwe kiduhangayikishije kandi tuganira kenshi n'abaganga n'abakora umwuga w'ubuvuzi kuko ni umuhamagaro. Ni akazi ko kwitanga, ni akazi gakora gusaba gukora amasaha yose ni ukwitanga. Navuga ngo ni umuhamagaro niko dukunda kubivuga. Ariko nanone iyo umuntu yahisemo ako kazi agomba kugakora ntacyo asize inyuma kuko iyo umuntu atakaje ubuzima nta kindi wabisimbuza. Turigisha rero buri munsi tugahugura kandi tubona ko hari kimwe kugenda gihinduka.
Minisitiri Gashumba kandi avuga ko gutanga serivisi nziza bireba buri mukozi wese w'urwego rw'ubuzima.
Gutanga serivisi nziza kwakira abarwayi ntabwo ari ibyo abaganga gusa. Bituruka no ku irembo, bituruka no ku mushoferi utwara ambulance, n'imyumvire y'abaturage ubwabo bagana amavuriro, uko bihutira kuzakira kare batarembye, imvugo bazana mu bitaro, uko bitwara, uko bumva amabwiriza. Niyo mpamvu rero byose ni ugufatanya, intambwe irimo guterwa, ariko haracyari ikintu kinini cyo gukora, kwakira abarwayi neza, kubavugisha neza. Ibyo ngibyo nta nubwo bigomba kujya mu ishuri ni umuco no guhindura umuco w'ababikora
ikigereranyo cya Minisiteri y'Ubuzima kivuga ko buri bitaro by'akarere bikwiye kugira nibura abaforomo n'ababyaza 75 ariko ibitaro byo bikagaragaza ko bikeneye inshuro ebyiri zabo imibare ya Minisiteri y'Ubuzima yerekana ko umuforomo umwe yita ku babyeyi 1200 mu gihe umuganga umwe yita ku bagera ku 15,479 raporo yo mu 2015 y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS yerekana ko buri munsi ababyeyi 830 bapfa babyara muri bo 550 bakaba ari abo muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Claude Ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Banywanyi bakunze Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yaba ifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira 2,325, 9,685, 9,815,
n'ibihumbi 11 magana 995 95. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13 630 30 15 400 460 15 600 675 n'ibihumbi 12 500 30. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 640 9 470 1070 n'ibihumbi 13 600 30. Nijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Nari nabiciye ku masonga nkitangura. Barundi bahungiye mu ikambi ya Rusenda iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwafutse umunwa, abo n'ababeshejweho n'uburimyi basigura yuko imirima yabo yononekaye kubera imvura ihitiye mu kwezi kwa kane n'uku kwa gatanu. Ido ni ijisho ry'ijwi rya Amerika muri Kongo. Fidaste Ngabo.
Bahinzi bo mu ngambi yo mu Rusenda bavuga yuko imvura nyinshi yaguye mu kwezi kwa kane no mu kwezi kwa gatanu muri Kongo yangije imirima yabo bari basanzwe bahingamo mu kigobe cya Rusenda. Nkuko bitangazwa na bamwe muri aba bahinzi, twasanze bari gusarura imyumbati igihe kitaragera.
Ubu kiri gusarura imyumbati, imyumbati bisaruye itaragera kubera amazi yayiteye, kubera twirekezeyo ikibandanye ibora. Nzo gituma tuyisaruye itaragera kubera ngo turabe kabana bupfuma baraba nuko bokura ko. Imyumbati ko ndabimeze biramba cyane kubera isaru itaragera kwe no yisaruye mu kwicumi, ariko bimbabaje yuko ndayisaru itaragera kandi n'ibiti ndabikora nabikura ko nta ofisi ndabitera ubunyenye cyabimfana nabe. Ibindi nacyarabye byarabuze ibyumpu, amateke ubu nasaruye hajya hepfo, nanye nasanze byaratewe n'amazi byarabuze kuko amazi yatugiriye nabi cyane n'umuceri narimye hajya hepfo watewe n'amazi urajyama wose ubusindo kwimbo.
Abagize ishyirahamwe rya Tuzamurane nabo bahinga muri iki kigobe cya Rusenda nawe bemeza yuko imvura imaze iminsi igwa muri aka karere ka Fizi yatwaye bimwe mu bihingwa bari basanzwe bahinga.
Hatwawe itomati, twagwa amashu nk'uburo buno abute hijya hejo. Hatwawe ibitunguru, hajya hose hari ibitunguru, aha hose hari amatunguru. Mbo hatwagwa hepfo hajya inori hagitari zitatu. Uko tweduku twakunze kurema zijya nori za kijyambere zimwe zingananga nawo. Ubu ni ukuvuga zose imbuto zose zaragiye. Najya ubona ndiko ndagwana n'amazi kugira ngo ndabe ko umuntu wacu umuferege hajya hepfo.
Uretse kuba abahinzi bo muri iki kigobe bavuga yuko amazi y'imvura yangije imirima yabo, baranataka n'igihombo binjiyemo bikurikiranye n'uko bari bashoyemo amafaranga menshi muri ubwo buhinzi.
Kwa koti karimwe 2025 twarakoresha amafumbire, imbuto niyo tugura ishashi yisho igura 16,000, ishashi imwe garama 10, nk'ibitunguru garama 450 kugo 20,000. None nk'umuntu yari yakengeje nk'ibikopo 5 urumva mu 100,000 ko yahombye amahera menshi. Ubwo two yagaruza kana tamutaye tugifise kandi ibyo twateye byaratwawe biri mu bimwe mu ruhombo tutazosakwe kubona icyo twakoreye.
Impunzi z'abarundi zari zisanzwe zihinga ziyamye yuko muri uyu mwaka zizasonza bitewe n'uko nta musaruro zizavana muri ubwo buhinzi, dore ko uwo musaruro wunganiraga ibiribwa bari basanzwe bahabwa n'ishyirahamwe rishinzwe ibiribwa ku isi PAM.
N'uruhombo kuko tugiye gufata inzara nini, twakoze gufata ideni ryo gifumbire kugira ngo turabe ukuntu two kwiyungunganya, ariko n'ubundi rusanze n'uruhombo niyanzara nyene tugumana.
Iki kibazo cy'iyi mirima yononwe n'imvura kiza kiyongera no ku kibazo cy'amazu yasenywe n'imvura mu kwezi kwa kane, dore ko kugeza iyi saha impunzi zasenyewe amazu zitarahabwa ibikoresho byo kuyasanura ndetse n'ibikoresho byo mu nzu byatwawe n'iyo mvura.
Twebwe twari mu bihangare, turi mu bihangare ndetse muri abo bari muri icyo gihangare na je ndimwo, ndetse Imana yararutse, Imana yaturokoye, igihangare cyararutse dusha dusigara ahantu hagaragara haca haba umuyaga mwinshi cyane. Ubwo turyamye ko bwose buraguruka, ubusafuriya bwose buraguruka, ubusahani buraguruka, ariko twagize uku bukeye tubona umukozi wo muri aserara aje aratwandika amazina. Amaze kutwandika amazina turategera ko hari icyo bodufasha turabura, kugeza ubu mwanya n'izisaha turyama hasi dusasa ibikwembe hasi nibyo turyamako.
Mbere y'uko imvura isenye imirima y'impunzi z'abarundi zo mu Rusenda, izi mpunzi zari zisanzwe zeza imwe mu myaka irimo itomate zikayigemura mu masoko yo mu Rusenda ndetse no mu mujyi wa Uvira n'Ibaraka. Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Hakano kuri Vedaste Ngabo duce dusozera. Amakoze inshuti bakunze mwatwumviriza. Yakoze Macbili ya Bero yegeranije amajwi hamwe na Engineer Linas yamufashije mu hinga bw'ivyuma na Lidiane. Nahaze tuzosubira ejo nkaho twatanguriye. Mugira indwi nziza, mubane no mu vyanyu.